Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri neza nshuti mwese namwe yakunze Radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga ku munsi wa 57 iheze umuyobozi w'Iro Sense bijejwe kugenduza ukuntu ama radio n'inyamakuru bikora yaratangaje ingingo yugara gutagisura inyuma iradio BBC yabongereza ku butaka bw'u Burundi. Yongera aratangaza ibindi bihano bifatiwe iradio Ijwi rya Amerika bibuza abamenyesha makuru b'Abarundi canke abamenyesha makuru b'anyamahanga bakorera ku butaka bw'u Burundi gukorana ni iradio Ijwi rya Amerika. Iyo ngingo yaje nk'icaduka kuko iradio Ijwi rya Amerika ahubwo yari irindiriye gutezurirwa inyuma y'ibihano byari byafashwe kuva mu kwezi kwa gatanu mwaka 2018 yabuza iradio Ijwi rya Amerika gukoresha imirongo ya FM mu kiringo cy'amezi atandatu. Icyo kiringo cyararenganye, ariko imirongo ya FM iradio Ijwi rya Amerika ntigeze igurugwa. Nestor Bankumutunzi yarongoye urwego Sense yavuze ko barongoye iradio Ijwi rya Amerika baterekanye ishaka ryo kuja mu Burundi gutera igikumu ku masezerano y'ukuntu iyo radio yokora nk'uko byari byasabwe ibindi binyamakuru n'amaradio. Yamara abarongoye iradio Ijwi rya Amerika bobo bavuga ko bakoze ibishobotse byose kugira ngo baronke uburenganzira bwo kuja mu Burundi kuyaga n'abarongoye urwego Sense, ariko batashoboye kuronka ubutumire bwari kubaha uburenganzira bwo kurondera visa yo kwinjira mu Burundi. Mukurindira ko batetsi ku mpande zose bumvikana ku buryo bwo gutorera inyishu amatati gushika ubu batarumvikana ko twatumiye bamwe mu bakunzi b'iradio Ijwi rya Amerika kugira ngo batubwire ingaruka zo kutumviriza iradio Ijwi rya Amerika kandi bongere batange intererano yabo ku byokorwa kugira ngo abarundi miliyoni banyotewe amakuru y'imvaho bashobore gusubira kumviriza iradio Ijwi rya Amerika ku mirongo ya FM. Turi kumwe na Aime Pascal Nduwimana nibaza kuturi ko turamurondera ku telefone, akaba ari umuyobozi w'ishyirahamwe Ministère Africain de Compassion akunda kandi akurikiranira hafi ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika. Nduwimana aramaze kugira uruhara rukomeye cyane mu biganiro byacu tubashikiriza cyane cyane muri sanga. Turi kumwe kandi na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem yemeje gukangurira Abarundi guhindura ibyiyumviro n'ingendo kugira ngo haboneke iterambere mu Burundi. Ndikumana nawe nyene aramaze kugira uruhara ruhambaye cyane gose mu kiganiro muri sanga. Muri neza Faustin Ndikumana.
Muraho neza.
Murakomeye ngaho i Bujumbura.
Yego turaho, uke.
Yego. Turi kumwe kandi na Innocent Bano yanonosoye amashuri ya doktora mu vyereke politike. Bano nawe nyene ni umukunzi w'iradio Ijwi rya Amerika kandi yaramaze kugira uruhara rukomeye mu biganiro byacu mu kiganiro cyane cyane muri sanga hamwe n'ibindi biganiro. Mwiriwe neza Innocent Bano.
Mwiriwe.
Murakomeye neza Bano.
Yego ndaho murakoze.
Yahi Brussels akabeho ntikarahera.
Asamara kazo.
Ego be mukurindira ko tubona Ebe Pascal Nduwimana reka dutangure kuri wewe mu cyanta he Faustin Ndikumana. Iyo ngingo y'urwego Sense rujeje kugendeza ku ntama radio n'inyamakuru bikora mu Burundi mwayakiriye gute?
Kandi ho don yaradutangaje se cyane n'ifari tuzi ko bishobora gushika hiyo kuko ntaravye akamaro ibimenyesha makuru na cyane cyane nk'iradio nka nk'irya Amerika bifise byaradutangaje cyane kuko byashyize mu gihe ahubwo mbere hari hageze yuko mbere uravi byari bihitiye yuko ahubwo amaradiyo yosubira akavuga kasamira nari menshi kuko burya y'amaradiyo asanganye ari menshi biri mu byerekana yuko umwuka w'amahoro wituze uri kuragaruka mu gihugu kanaka amarekiki rero ku bijyanye no musanga imbere imenyeshamakuru y'iradiyo ya Amerika uravye akamara ifite nko gutanga inkuru ku information ukaraba gushobora guha abantu batandukanye afite bitandukanye gushikiriza ibyiyumviro urumva niyo yashyize akamaro mu ntwaro rusange nk'iyo bita gushyiraho debat contradictoire urumva abantu badahuje ibyiyumviro mu bijyanye no kugira icyo bita mu gifaransa edifasiyo sitwaye ni ukuvuga ibijyanye usanga gihe nk'inyigisho abanyagihugu bitandukanye nk'abahinga mba mwatumye mu bintu bitandukanye bigatuma bana abantu bose ntibashe kujya mu ishuri cyangwa baze baramenyekana kara ugasanga iyo bumvirije amaradiyo nk'ayo barahakura inyigisho zidasanzwe amaradiyo nk'aratuma icyo bita redevabilite de dirija ni ukuvuga abategetsi bashobora kuruha nyine baza barasigurira abanyagihugu mu mabanga bajejwe ibyarire muhamutuma ko mushyiraho ugasanga umutegetsi runaka arashoboye gusigura ingingo kumbure inkwa n'igihugu batatahura ugasanga arazinonose abanyagihugu barabajije noneho wa ya migenderanire y'abanyagihugu n'abategetsi ugasanga iri kwiyongera ikindi ni uko maradiyo nta bituma nyine mbere n'ibintu bitagenze neza bashobora kubivuga bakabivuga hari ugasanga birafatiwe ko abafata ingingo mu kubikosora ugasanga biri kubituma noneho ibintu bisa n'ibitera imbere hama iradiyo rya Amerika rero ryari muri ayo maradiyo yashobora guha ikibanza abantu bafite ibyumviro bitandukanye iri radiyo y'akarangamutima nyine ishobora kuvuga igakwira mu Burundi hose bakayumva abanyagihugu bakumva ibiganiro bitandukanye bifite akanovera abantu b'imigwi itandukanye bashobora gusubiza ibyiyumviro ni ukuri kuri radiyo bavuga ati akarangamutima kwayo kari uguhengamira hacanye guhengamira hariya nibaza yuko ari ikintu bashobora kuba batarumvikanye ko
none ku bwanyu Faustin ku bwanyu umubona ikintu cyo gukorwa ari ikihe muri iki gihe mu kurindira ko abatetsi ku mpande zose bumvikana
njyewe nibaza yuko mubandanye ibiganiro kugira bive mu nzira hakiri icyo batumvikanye kuko kugara no kubanza abantu bakibuka yuko na cyane cyane abatetsi bakibuka neza yuko gukuri radiyo imwe mu maradiyo uri kurabuza abanyagihugu gushikira ibyo byose uzadeje kudondagura mu bisanzwe rero ibyo kwihutira guhana kumvira umengo n'abanyagihugu urabahanye mu kudashikira izo informasiyo canke ibyo byose ariko ndavuga numva umengo byuba byiza igishobora kuba batumvikane kikava mu nzira hakiri kare mugabo ntaco buza yuko iradiyo nk'iyo rya Amerika yobandaje kugura ikora hanyuma ibyo batumvikana ko bakabyongigita banakire ndetse nk'ubu bavuga bati turimirije amatora nakajyo keza kugira n'imigambi abantu bashaka gushyikiriza baze barayumva ari myinshi mu baradiyo atandukanye abanyagihugu bamenye ibyiyumviro by'abantu ze kanaka runaka ku buryo bashobore kwisanzura muri rusange nibaza yuko ahubwo ubu hageze igihe koko amaradiyo agwira ahubwo kandi na cyane cyane ashishigushyira mu gihugu cyose kuko burya amaradiyo yose yashobora gusanga akarashyikira mu gihugu cyose ku buryo
n'igihugu hariho udashobora kuyumvira ibyo reka namwe inosamba ndazi ko muri iburusi ariko ndazi ko ata makuru yerekeye Burundi atangazwa na radiyo Ijwi rya Amerika abacika iyo ngingo yo kugara iradiyo Ijwi rya Amerika mu kiringo kirenga amezi atandatu eka hakiyongera ko n'ibindi bihano byo kuza abamenyesha makuru gukorana na radiyo Ijwi rya Amerika mwebwe mwayakiriye gute
nibyumva na byabisa nuko byantangaje gato ariko rero murazi ko kugira iradiyo yo hanze ishobora gukora mu gihugu hateza kubaho amasezerano hagati y'abarongoye leta reka n'abarongoye ayo maradiyo mu gihe rero amasezerano atubahirijwe nibaza ko rimwe na rimwe kubera inyungu z'igihugu zirengera izindi nyungu zose igihugu gishobora guca gifata ingingo zimwe zimwe nimwe ntumbere rero nabitahuyemo ko hariho ibintu leta y'u Burundi itashimye mu byo bari basezeranye n'abarongoye iradiyo radio ya Voice America. Muri cyo gihe rero gikenewe nuko hagati yabo basinye aya masezerano kugira iyo radio ishobore gukora mu Burundi bo kwicara hamwe bakaraba ibyo atandukanya kugira iradio abanyagihugu bahora bumviriza kandi rimwe na rimwe yafasha ishobore kubandanya ikora atagatuza na kamwe karimo.
Muravuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kwicara hamwe ku bwanyu byogenda gute abategetsi barongo iyo radio bavuga ko abategetsi ba radio ijwi rya Amerika batigeze berekana ugushaka mu gihe tuzi ko hariho abategetsi barondeye cyane rwose kugira ngo baronke ubutumire ivyo byose bigahe amaso bagahera mu nzira ku bwanyu uko kwicana hamwe kugenda gute
je nibaza yuko mu byo leta isaba ndabaza ko mu byo leta isaba abo barongo iradio bogera bageza kana ko bishoboka kuko leta ku nyungu nkuko nabivuze inyungu zirengera izina nyungu zose ari inyungu z'igihugu irafise ububasha bwo kubandanya idadaza ariko uko nibaza nuko n'abarongo iradio y'igihugu cya Amerika bogerageza bagatahura makenga ka ni mpunge abarongo leta y'u Burundi bafise maze bagashyira ibintu mu nzira kugira iradio ibandanye ikora itarenze amategeko.
Ego Amerika nico kibazo tugaruke tukibaze Faustin Ndikumana hariho kutumvikana kuko ku ruhande rumwe leta ivuga ko abategetsi b'iradio y'ijwi ry'Amerika batashatse ikabaterekanya ingoga mu gukemura ico kibazo mu gihe bakoze ibintu byose bishobotse ku bwanyu nkuko na Innocent abivuze bano kugira ngo abategetsi b'izo nzego zose bicarane byogenda gute
ubwa mbere hoho kuba kwari leta isaba ikimenyesha makuru runaka canke nka nkiradi runaka ngo yisabe nibaza yuko muri demokrasi mu bisanzwe na leta itegeza kumva yuko umwidegembyo wo kumenyesha makuru ari ikintu gitegeza gukingirwa ni ikintu gihambaye cyane mu buzima bw'igihugu mu ntwaro rusange. Hano ibindi cyo tubaza kandi twaza yuko mu bisanzwe ni hamwe kumbura inzego zo mu bihugu by'iwacu biba zitararonka ubushobozi n'ingufu zikwiye mu bisanzwe n'ujya rwego rwa senise ni urwego rwigenga mu bisanzwe si urwego rushobora kuba tukigura uko rugira leta cyane na leta iriko irarengera abayikebura ati wewe aho uri kurarenga karindwi mu bisanzwe nicyo rugiraho kuko ni urwego rwemejwe n'ibwirizwa shingiro usoni mu ibwirizwa shingiro agakomeza kwigenga kugira na n'abategetsi bo muri leta baba bashaka kurengera inyungu z'abanyagihugu runaka kuko muri demokarasi iyo ngwanya irakunda kubaho kuko abantu bo muri pouvoir executive murabizi barakunda kuvuga bati kumbura imenyeshamakuru bishobora kutugora mu gushyikiriza ibintu kuko tutabyifuza dushaka gukingira ibi na biriya nicyo bituma inzego nk'izo za serivisi ziba zihari kugira na leta ishobore gukemurwa nibaza rero yuko bwose ni ari buba bworigize n'ingugu mu kugira urabe neza kuko kuvuga ngo abantu bashoboye kuganira ngo abantu bamwe bakavuga bati twararundiye kuza turaburaye bitatu rimwe twashika abaye nabo ngo nta kigo maze urumva yuko yabizi bishatse kudagika ubundi urwego senese rushoboye gukora neza nk'uko ibwirizwa shingiro bikora ibintu nk'ibyo bashobora gutata kuko ni urwego bishobora kuvugirwamo leta nayo ikumva ko ishobora guhanurwa ati aho ikurarenza radio bisanzwe ati nawe akumbura hawugaha mugabo kugira birinde bishikaho iradio yugagwa ni ibintu bidashobora kumva muri iki gihe iradio nk'izo zari zifite akamaro abanyagihugu biboneka bigaragara kandi mu ntango ikenewe ari uko urwego senete rukingira neza ibintu bya liberté de la presse kuko mu bihugu kenshi birakunda gusubira inyuma ku nyungu z'abategetsi bashasha ushaka zabo ku nyungu bwite nicyo gituma rero tuvuga tuti boraba urwego nk'urwo ruhari ku buryo twirinda gushyira twirinde gushyika ngaho ngo ushobore kukonsiliya ku buryo ibi na biriya bishobora kubahirwa mugabo inyungu cyane cyane z'umunyagihugu bibi biri inyuma ntibihohoterwe.
Icyo kibazo mushya Innocent Bano icyo kibazo mushya na Faustin Ndikumana nashikirije cyo kudadika ku bwanyu mu kivuga ko iki cyo torerwa inyishugute
bagako mu ntwaro rusange kandi umuntu habe amategeko amategeko aza kubahirizwa mu gihe rero amasezerano asinywa hagati y'impande zibiri izo mpande zibiri nizo zeza kuraba ko amasezerano yubahirizwa cyo nibaza rero yuko hagati y'abarongoye radio ya Voix d'Amérique nko nabivuze n'abarongoye Conseil National ya Communication bo bandanya bagirana ibiganiro kugira barabe ko amasezerano ayo bandanya agiwa kugira radio ya Voix d'Amérique bamenyumviriza muri mu Burundi hamikini naco nashaka gushikiriza nuko nkuko nabivuze leta ifite uruhara gukingira naho sense yo bari yigenga leta itegeza gukingira inyungu z'igihugu abakirimo n'abagikoreramo bose muri icyo gihe rero iyo amategeko
ndumva telefone ya Innocent isa n'icitse ariko reka tubibutse ko muri kumara bandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Gilbert muri Veneza.
Allo
muratwumva Gilbert?
Ndabumva neza cyane.
Muri hega Gilbert?
Mukutavu mu ntara ya Bururi.
Kandi kazina ninde?
Nihori imbere Gilbert.
Nihori imbere, murasa ikibazo murafite cyumviro cyo tuvuga cyane cyane ku ngingo yo kugara ama radio nka ijwi rya Amerika na BBC y'Abongereza duga ku ijambo ikibazo cyumviro.
Cyumviro kandi tewe nibaza yuko hagati y'abarongo ya radio BBC hamwe na ijwi rya Amerika oza kuvugana n'ubwo tenise bo mu Burundi ama ayo mataki akavaho kubi uraba nka BBC ico bayagiriza bayagiriza rero siberekanye itari ryo kandi ijwi rya Amerika naryo bajyagiriza yuko byabana byabandangiye ikoresha umenya camakuru ariko abarondwa n'ubutungane nibaza rero yuko abarongoye amaradiyo boza bakavugana hameze bikana bikavaho hama akabazo kanye mu cyako bazo batumire
yego
ndega ko mbona amaradiyo sa
mu nywanyu radio ijwi rya Amerika Gilbert yarafite akabazo ariko nituzi gana vigenze telefona yiwe icicika mushika ntahe bano kamo Gilbert ariko aratera na kamo namwe mwagize ico muvuga ko akavuga ko abategetsi bakwiye kwicarana ico murabona ko ari kibazo gicaga gutorerwa inyisho mu maguru masha tuzi intamba bize abandi
nibaza nkuko babivuze muraze ingene ba ingene muvuze mu radio y'ijwi rya Amerika ingene kuru wa sense yavuze ko iyo ngingo ifashwe gushika hano verorde no gushika barabariho mu gihe rero batandikira ingo cyo kuvuga ko hari igihe bishobora kujya mu ngiro nibaza ko mu mwanya avuze habariho umwanya kugira abantu bicare hamwe bashobora kuvugana ni nacyo bituma rero nosaba abarongoye ijwi rya Amerika ko bagenda bakavugana hanyuma n'abarongoye iyo komisiyo bakaraba ingene ibintu byoza mu buryo kugira iradio isoko kuba nibaza ko haba ijwi rya Amerika rirafise inyungu cyane mu byo bikorera mu inyungu cyane nk'iradio imenyesha makuru nibaza ko na leta nayo ifise ishaka uko bene gihugu bomenya ibiri ku birabe mu gihugu mugabo rero atakintu kirinze kontona inyungu za leta inyungu z'igihugu nacyo bituma rero abo bantu babiri bateza kuraba nyene abo bandanye ibiganiro kugira iradio y'ijwi rya Amerika ishobore kubandanya samya n'urundi nibaza ko atari ibintu bigoye igihe ho bari ishaka mu mpande zose
ariko hariho ikibazo cyo gutumire
ibyo nibaza ko mu bidushikirije ubu mugabo ndavye mu itangazo ryasohowe rete ijya sense ntaho yigeze bivuga ari mugabo urumva ko mwebwe mufise mwamufise inkuru zemezeje mu gihe ntaje narinzi ari nacyo bituma nibaza ko hakiri inzira yuko abo impande zibiri zishobora kumvikana kuko mu itangazo basohoye ntibigeze berekana ko banse kwitaba ubutumire bavuze yuko cyane cyane murazi ko hariho nk'umunyamakuru mukoresha ubutungane bw'Urundi burondera namwe mugiye mu kibanza cya leta mwumva ibyo bintu bidateye isoni kubona nk'iradiyo ishikiriza amakuru hama akabikoresha umunyamakuru yashatse guhungabanya inyungu z'igihugu mwumva leta nayo byifatamo gute mujye mu kibanza cyane
ariko mu bisanzwe ubutungane bwo muri Amerika umucamanza ataracuruhanza gwegeka ko ibyaha umuntu abakira umwere niko mu mategeko mu bisanzwe akora niko amategeko yo muri Amerika akora ariko reka tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Thomas. Thomas muri neza egera telefone Thomas mubwe cyane muri he Thomas
ndi Bujumbura.
Ibujumbura kandi kazina
ndayishimiye
bunafite ikibazo bunafite icyumviro
ego hanini je nagomba negure nivu nyuma ibintu byo kugara amaradio nka Voix d'Amérique na BBC kugira ntizisubire gukoregwa gukorera ngaha ku butaka bw'u Burundi yo navuga ko tubiraze ubinga.
Hello Thomas muratwumva? Ndumva na telefone ya Thomas ifise ikibazo reka tugaruke kuri mwebwe mushana Faustin Ndikumana twavuze icyo kibazo cy'ubutumire ni kibazo gisa ni kitumvikanwa ko ni impande zose ku ruhande rumwe bavuga ko atagushaka kwabaye ariko tukaba tuzi ko hakozwe utwigoro twinshi cyane gose icyo kibazo cy'ubutumire muribaza ko muri iki gihe eka basigwe neza icyo bipfuza mu rwego sense muri bazako ari kibazo gishora kuva mu nzira mu buryo bwihutirwa
ye icyo kibazo byo kibazo cy'ubutumire n'ibikingo kudasa bese mbona ko ari kibazo gihagaze ubwa mbere hoho nusaba barundi bari batira imbere mu byiyumviro muri demokrasi nicyo gituma ubutegetsi butandukanye nagira ngira barasuka ko leta aha iriho ibikoze cyangwa ibishyikirije ko byose kuba rukuru nicyo gituma ubutungane bwigenga nicyo gituma hari abantu bahora baburanya leta bakayitsinda nicyo gituma leta ija kuburana rimwe rimwe nk'abandi ugasangira atsinda ni ukuvuga rero leta iserukirwa n'abantu abantu bayiserukira bashobora kuba bakoze nabo ibintu ku mbere barengera nicyo gituma hama hariho kumvikana umuntu atumva yuko afata ingingo zishobora kuba zirengeye nicyo gituma izo nzego za serivisi zigenga cyangwa n'ubutungane bukigenga kugira n'umunsi umwe na leta irenza karindwi nayo nyine bayikibura bati aha warengeje dufashe nk'icyo twumvise ngo tumumenyeshe amakuru ngo yobaye afite arindwa n'ubutungane bw'u Burundi yoba akora muri iyo radiyo yitwa donc yitwa ijyanye bwa mbere hoho no mu ibyizwa shingiro ry'u Burundi cyangwa mitaro n'ibyizwa shingiro ry'u Burundi umuntu ataracibwa urubanza haranditse yuko ari perezida Musoni Nosanke ni ibyizwa shingiro ry'u Burundi yari wagusohoka nkanetswe rero muri ayo mabwizwa shingiro y'ibihugu byateye imbere mu ntara rusange umuntu uhita kwaba yari ahandi akaba ati ngende kundondera akazi ibyo birabwa n'andi mategeko bitabuza neza yuko ushaka gukurikirana mu butungane cyangwa n'ubundi ashobora gutungana ashobora kubandanya gukora mugabo umuntu ataragirwa hari hanze kagira utuntu tuzavuga ngo hanaha n'ahantu hari nk'akazi ari nasubira ibyo si amategeko ategereza guca agihagarika ni byanyu ushobora kuvuga ati jewe uwo muntu sinari namwifuriza yuko yogira ibyo ibyo rero nicyo gituma ubutungane bwama buhari nibaza yuko rero tugenda turatandukanya ibintu tugenda kurangwa n'ubutungane n'izindi ngingo zifatwa ku rundi ruhande kuvuga ngo leta y'ubundi ngo imice mva y'ukumunda ndumva arashobora tuti urya ari hariya anyi kwaza turamukurikira mugabo ntibijyanye n'uvuga ngo ariko arakora akazi cyangwa ngo ngo yamaze kwakirwa n'icyaha nibaza yuko bugerageza abantu bakatanze tukagira tukaraba neza icyo ikiba kiri ko kirafasha igihugu kuko n'iradiyo ivuga mu bisanzwe iradiyo itanga urubuga naho hari abantu buyivugira ko bakavuga ibintu kumbura uvuga uko utabibona rero nama ndiko ndavuga igihambaye n'uko iyo radiyo ititanga urubuga kuri wa wundi nawe akabeshuza akerekana n'ibintu biba byabuze akabishuza ku maradiyo kenshi niko bibanza kugira kire piyo radiyo ibandanije
niko n'amategeko agenga umwuga w'itangazamakuru abivuga niko n'amategeko agenga umwuga w'itangazamakuru abivuga
urumva radiyo n'urubuga urubuga kandi ruvugirwa ko nabo na leta iyo rukenera mbere gusaba gusimangira nk'ibintu bimwe bimwe cyangwa gusigurira abanyagihugu abanyagihugu barayivugira ko ni espace leta baduhumbi kuyikura ko rero ngo urayihanye yenda buru tumva yuko ubuhanyo bibisi ubuhanyo twibwi twanyine tere ko yari radirikira dufasha kugira abanyagi bashobora gushikiriza ibyo bintu bitandukanye kiretse rero igihe nk'iradio ivuze nk'ibintu basaba ati tubibeshuze tugire guti gati kwagira ahibigiye mu makosa cyane mugabo ushobora kugira zo tripos ukabibeshuza nayo ukabigira ati ibyo si ibyo nayo ikabidemokarati twabonye ko atari ibyo numva umwe ngo ni ibintu bishobora gushabija mu biganiro by'ingene biza barakusobana mugabo simva ko ari ibintu byorinda kuvuga ngo tugira twugare cyanke tugire gute twategereza kubyumva mu ntumbero y'intwaro rusange twiyemeje
ikigiye
mu Burundi ni uko intwaro rusange tuyinjiramwo mugabo ibyangombwa byayo ntitubitahure
tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Frederic muriwe neza
muriwe
muri hega Frederic
ni bugendana
bugendana kandi kazina ninde
ni twamirampeba
ntirampeba ikibazo cy'imviro mu kanya gato
ni cy'imviro
yego
nagira mu gice iyi ngingo bafashe ni kwa kwihora ni kwa kundi ko kwigiza inyuma aba banyaburaya n'abanyamerika cyane cyane abantu bose bagize icyo baterera ngira ngo mukwiya minisitiri ngo cyagatatu rero ubundi uko amaradiyo nk'uko sosiyete yari karabivuga kuko byategerezwa kugenda ikinyamakuru ntiwoce ugara burundu kubera ikosa ribaye iyi ni imihuri iburi bavuga ati tuguhagaritse ameza yahama turongere hano nayo kuvuga ngo burundu biribonekeza neza ko leta yacu itariko itariko iragirira ikigongo abantu baba baragize uruhara na rumwe mu kwiyamira igikingo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu rero nkavuga nti niza boraba bakabona yuko ari ababyeyi kandi tuba dushaka kubaka afurika y'urunani y'ubumwe kandi ahantu hari ubumwe hategerezwa kumvikana ibyiciro byose kuvuga abayiyamirije ikiringo cy'umukuru w'igihugu cya gatatu ubu turi mu bindi bintu byiza hari hageze ko babiheba bakababwira ati ibyo mwaharanira ntibyakunde rero ngo dusubire twubake afurika burundi bube bwiza buyagwe neza nayo ibintu byo kuguma twihorana iyi ni nk'inzigo y'akazikira kandi nayo naho izodutikana kuko nk'ubu huye ni hahandi ibi binyamakuru bye bwawe bacu babiha nabyo bica biraba abantu bagwanyiye leta yacu rero ingorane rero tugaca ziba nyinshi kandi kirumvikana ko ibi binyamakuru nabyo bica byihora leta ntiba igisubiye kuvugira ko ngaha kuri ibi binyamakuru abivuga n'ababishaka
murakoze Frederic reka duhe ijambo mushyirantahe Innocent Banu cyane cyane reka abe nk'uwishura ku cyimbere cyashikirijwe na Faustin Ndikumana mucyo mubwira ko mugende icyo muvuze ku bishikirijwe na Frederic duga ku ijambo
ngarutse kandi ku kibazo cyerekeye amategeko hajya amategeko n'ikintu gikura amategeko muri leta yo mu bujyambere muri amerika n'amategeko muri amerika amategeko y'u Burundi nayo mu Burundi kirigenga hanyuma iyo hageze amasezerano nk'uko tubizi igihugu cyose kigeze gukurikiza aho umuntu aza gukorera umuntu wese ushaka ubunyamerika cyangwa ubufaransa uteze gukurikiza amategeko yo muri icyo gihugu urenze amategeko yo muri icyo gihugu igihugu kirafata ingingo hanyuma ikintu nashaka kuvuga ni uko iradiyo y'ijwi rya amerika cyo radiyo yonyine ikorera mu Burundi hariho n'ayandi maradiyo mu gihe rero harimo akantu k'agatoki leta irashobitse ububasha eka n'uwo na sense ariyo twokwita uhagarikiye ingene ibinyamakuru bikora aratebugwa akabaza leta yashobora kubaza ati ibintu biki n'ibiki bigera ko amategeko atubahirizwa muri icyo gihe rero icyo nipfuza jewe nibaza ko nosaba ni uko atawodadaza haba muri abo barongoye iradiyo y'ijwi rya Amerika bakaraba aho barenze amategeko mu byo bari basezeranye aho barenze amategeko bakaraba inyene oyakurikiza bakabandanya bakora nicyo cyonyine mbona gukurikiza amategeko y'igihugu yaho uri kurakorera udakurikije amategeko yaho uri kurakorera rero nibaza yuko nta bubasha uba ufite gukorera aho hantu ijwi rya Amerika ntirikurikiza amategeko uko leta ibasaba hanyuma barabe ko ibintu bitazogenda neza
muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Joseph mwiriwe neza
mwiriwe Frederic Nkombikize
mwiriwe neza akandi kazina ni nde Joseph
Bigirimana Joseph
Bigirimana muri hehe
ni mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo
yego akabazo icyumviro
mwanze mu ndamukiza abatumire
barakumva tugwa ku ijambo
akabazo mfite kubijyanye n'iryo tangazamakuru n'iryo bitangazamakuru mpuzamahanga birimo BBC na Ijwi rya Amerika. Ese uko kubifunga bakabihagarika kumvikana ku butaka bw'u Burundi, niba hatabaye kunegosiya ngo bumvikane ku mboni zindi zaba zaratumye ibyo bibazo bivuka hagati yabo n'ubutegetsi, noneho ukabureba ko ayo maradiyo yagize gahunda yo kujya atangaza ibiganiro biciye ku mirongo migufi iyo bita shortwave, ese igihe bazaba batabashije kumvikana ubwo byaba genda bite? Ese ubutegetsi buzajya bugenda urugo ku rundi rukajya rureba umunyagihugu uri kumviriza iyo radiyo? Ese babona bizagenda gute? Amaherezo bizagenda gute? Akandi kabazo kandi wenda nabaza ko tekinoloji igenda itera imbere, ko abo ba BBC na Voix d'Amérique bashobora gukoresha ubuhinga bakaba bakoresha uburyo FM yakumvikana ku butaka bw'u Burundi hadakoreshejwe iminara y'u Burundi, ese ubwo babona bizagenda gute? Ese ubonye numva habaho kwicara bakaganira ibibazo bigakemuka, uwakoze amakosa akayasabira imbabazi, hanyuma abaturage bagakomeza kumva ibiganiro byiza bihita kuri ayo maradiyo. Sawa, murakoze ikibazo twanjye twase.
Murakoze Joseph Bigirimana. Ibihano byafatiwe iradiyo y'Abongereza biratandukanye n'ibihano byafatiwe Burundi. Nashaka ndabibamenyesha Joseph Bigirimana. BBC ni ukuvuga ko itazosubira ihagaritswe ubutagisubira inyuma, nimwe yavuga ko ari uguhagarikwa burundu mu gihe Ijwi rya Amerika reka ibindi bihano byongerejwe ari ukuza abamenyeshamakuru bari mu Burundi gukorana n'iradiyo Ijwi rya Amerika. Ariko reka rero Mushana Foster ndi kumana mu gihe cyo muvuze ko bishikirijwe na Joseph Bigirimana avuga ko ubuhinga bwa none mu gihe boca kuri mirongo ya FM agatanga za Burundi byogenda gute, eka akwa yashikirije icyumviro eka mwese mwahuriye koko ibiganiro ari byo bihambaye muri iki gihe duha ku ijambo.
Ego bo iby'ubuhinga kumbure sinzi nyine amenye iby'amaradiyo nyine ashobora gukora mugabo nuko nyine nubu tubona yuko ko baratera imbere ugasanga ibiganiro birahanahanye uburinga ngo bufana bumenyi abantu bakabyirongera bakagira gute ngabiragiye ku buryo busesuye nayo yaheza gufasha kuko urabona n'abantu impunzi bayivugira ko abakunzi byo mu bundi bikorera havugirwa umbura ari nayo yifuza gutabwa asanga warumvise akana kari nyine kifashe kandi urumva na niyo BBC bame na BBC tanke Voix d'Amérique byahaka ikibanza abantu bo muri leta bagashyikiriza ibyiyumviro n'abanumviriza ibiganiro byose mukora haba uvugira uruhande rwa leta n'uvugira izindi mpande ugasanga ibiganiro biri ekilibre bivuga ngo ekilibre kandi icyo kintu cyari cyiza, hanyuma rero ugasanga rero nakarya ahubwo ko gutuma demokarasi yisesura cyane. Hanyuma nsubiye no ku byo mugenzi wanjye Bananika aravuga ati gukurikiza amategeko, gukurikiza amategeko nibyo mugabo burya amategeko sina leta gusira ku mategeko yagiyeho nicyo bituma usigaho ubutungane atari inzego zigenga ku ruhara rwa leta. Nibaza yuko ivyo nabo abitahura byumva leta irashobora kuba ifite itegeko ntiryakurikijwe mugabo haje ubutungane haje urundi rwego rwigenga rukavuga tuti ihirambewe kana bahawihenze ntiwabisibyo. Urumva ni kintu rero cyo kuraba ingene yuko leta muri uwo mwanya nayo nyine isigeza kumviriza impanuro z'abana bariya n'izo radiyo nazo zizi bikumva yuko atiraho zarengewe ati ikanatu turabe ibintu dushobora aricyo dushaka kose twagikosora mbwa bigihambe nuko tuvuga tuti urambye ibiganiro nica kuri ayo maradiyo ntiwuvuga ngo amaradiyo yakora biri byinshi gusumba byiza byari byinshi byiza abantu bakunda akantu karabaye kamwe gatotsi sinibaza ko byogera kuri iyo
ingingo yawe mu gihe umwanya w'ibiganiro ubaye ugishoboka na cyane cyane n'amategeko bagategereza kuba yuko yakubyubahirizwe cyangwa tubahirijwe n'abandi bashobora kubigiramwo uruhara. Nyaritice 40 y'igizwashingiro igizwashingiro avuga ati umuntu wese mu Ifaransa avuga ati toute personne qui est dans l'acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public durant lequel les garanties nécessaires de sa libre défense ont été assurées. Umva no mu Burundi birahari igihe rero umuntu atarakizwa bose avuga ati nibaza yuko ari ibintu bitandukana mugabo ntibyoza gufatira muri rusange ngo abantu bagwe mu mporo bareke kumviriza radio yatanga urubuga kuri bose mu gihe na cyane cyane n'ibi bihe turimwo ariho nyine n'ayo maradiyo mbona yarakenewe.
Ego mu shana hino samba no mu gihe namwe ico muvuze kubishikirijwe na Joseph Bigirimana tuga kujamo
Jenny baza ko igihe atari cyo nababwiye cyo atari cyo kudadaza kandi aho vada America ijo ya America ribuze kwisha mu zindi nzira turabe ko twatanga amakuru yacu nibaza karimo ya ntumbero yo kugashaka ibiganiro ya ntumbero yo gucisha yo bisatse nibaza ko nabahanura yuko iyo nzira batayikikiza ahubwo bakurikiza inzira y'ibiganiro kugira abandanye bakorana nkuko bahora bakorana cyane cyane bakurikiza amasezerano bafungisha hagati yabo. Nongeye kwibutsa yuko muri communique bashyize bavuze yuko iyo ngingo sejiska nouvelle ordre urumva ko akiriho haratari inzira z'umutoreri wacu kudadaza rero byiza kuvuga ngo barondereze n'inzira ega igihugu simuntu igihugu si famiye umuntu umwe igihugu n'igihugu kandi igihugu national therapist izindi nzira zishobora gucishamo hanyuma ku byo fotavuze nibaza ko mu gihe bibyo bivuga ko yarenganye nkuko abivuze yashobora kwitura amategeko icyo gihugu icyo cyumviro nico mugabo ico nashaka kuvuga nuko amasezerano yabaye hagati y'u Burundi na Merade ya Amerika ateza gukurikizwa hakurikizwe amategeko mu gihe tubakurikiza amategeko haba leta haba ibyo cya Amerika baba bariko barengera ibintu byinshi cyane cyane inyungu z'igihugu reka n'inyungu za sivi za Amerika nibarabira abarongoye radio aho ibintu bigeze barabe ingene bakwishyira hamwe ndabisubiyemo bumvikane batorere inyishu ku byo batagenze neza bisigaye nabyo n'ibyiyumviro n'ibyifuza abantu bakwiyumvira mugabo inzira nziza yo kurondera izindi nzira zo gutanga amakuru kuko n'u Burundi burashobora kurara ingene bwakwitwarira naho batuba bariko barakoresha bariko bararengera inyungu z'igihugu n'u Burundi burafite inzira zocishamo kugira barashobora ibyo bya Amerika ibyo bya Amerika nibibandanye rikorako uko ryahora rikora aho bitagenze neza bumvikane na leta na cyane cyane ugwi sense barabe icyo kibazo ko cyova mu nzira ibyo ni ibintu bishika hose saha mu Burundi byari bisize gusa twarabibonye no mu Bufaransa igihe cy'amatora ya Macron yari ikinyamakuru cy'abarubya bafunze twarabibonye mu guhana na bigisi barigeze kuyifunga cyane ko baramwifungura ibyo ni ibintu bishika hose ntihagere rero umuntu avuga ko arakamara amaza gusa nibarabe
ingene bumvikana. Ego me tubibutse nshuti mwese ko mwikomara bandanya kumviza radio y'ishuri rya Amerika turi kumwe na Manirakiza mwiwe neza.
Yeah.
Egera telefone mubwe cyane Manirakiza muri hehe?
Ndabumva jewe.
Muri he?
Turi Gitega mu taho.
Mwego murafite kabazo murafite icyumviro turi ko tuvuga cyane ku
ngingo. Icyumviro cyane kuba barugaye ayo maradio ujya sibiza bahahombera abamizira homba n'abanyamahanga bagahomba rero ujya mu Burundi akunda kuvuga yuko ukuringo kurababaza uvuga iyo banze biyumvira kugara ama radio hariho ibintu byiza muvuga cyirinyegezwa kandi gere kugira nabi abanyagihugu uvuga muco gihe rero aca bababara bakashavuga ati ako bandanye hadusesera gatari reka tubugarire Burundi rero ingaruka mbi zishikira ubwa mbere abamenyeshamakuru mu bisanzwe umuntu tubaye mu buzima butandukanye bwo kwisumamwo hajya na hariya numva ko abamenyeshamakuru uko abujije gukora bakubari mu gihugu ko adazotanga amakuru ku maradiyo numva ko batekero nk'abasumira umwana bacumbwa mu kizungu ha mu ndara hakabyuka imizigo urumva yuko bizoheza bikamera neza. Hanyuma ku Barundi, Abarundi busanzwe Abarundi bararushe kandi benshi rwose bararushe cyane, bamwe barabura ababo bakanyuzwa ababo bakabahiga bakabura mu busho butandukanye, abandi bakumva ngo bishwe bagatorwa ibiziga. Icyo gihe rero kubera bishika abantu bagakomidoro bagageza amajwi kure bakavuga ati nyabuna ariko babikora ni bariya, urumva ko bica biheza bigaca bibabaza ariko barabasha bagerageza kunyegeza amakosa yabo. Urumva ko Abarundi nabo nyine turahombika cyane rwose. Hanyuma amakungu nayo naragira ingorane kuva nuko ntegeza ngo amenye kimbega ibintu bibaje gute kugira ngo bashobore kugira raporo batanga muri yoni ikintu bimeze gute, kubera ibintu byose bikorerwa mu gifuri namwe ariko arashikira Abarundi abera mu gifuri, ni ukuvuga nta bateheza ngo abimenye. Hanyuma icyo nanifuza cyane cyane rwose nk'intererano kugira ngo ibyo byose bihere, ni uko mbona yuko hobaho pression internationale, ni ukuvuga ngo ikagira icyo ikoze kuko ngira ngo barafise ububasha ku gihugu kubera kiba cyarinjiye mu muryango, nibaza ko bashobora kurakuni bahanura kugira ngo ibintu bishobore kubandanya bimera neza. Hanyuma ikindi ko nzifuza nyine ko ndasaba bamenyeshamakuru cyangwa se abarongozi ba VOA ni uko mworaba mukaca mukereye amagurupe ya WhatsApp kugira ngo muzuze muha amakuru abantu bazeze barumviriza, kuvana n'uko iyo abantu benshi ntiheze mu mbiza
bagenzi
babo ko. Halo,
ego musozere.
Ego nta niko ndasozera mvuga yuko mwokereye amagurupe ya WhatsApp kugira ngo ushoboze amasangiza amakuru n'abandi. Hanyuma mu Burundi muco wo gukundana wamyeho abarusa amakuru bagaheza bagahereza abandi, kandi mukaraba mukashira ku mamega make kubera mu Burundi murazi ubukene buraturembeje, inzara irazura inzara nyatari biragoye. Hanyuma ivyo nahise nongera ko namba murakoze
Manirakiza imvo muvuga ko zatumye radio ijwi rya Amerika na BBC zugarwa nimvo ni ivyimviro vyo wanyu kuko twebwe ivyimviro eka icatumye bugara ama radio ni kiri mu itangazo urwego sense rwasohoye. Ariko reka mpe ijambo abashyana turi kumwe bagire icyo bavuze ku vyimviro bwashikirije. Reka dutangure kuri mwebwe Faustin Ndikumana mu kanya gato cyane.
Ivyimviro bishikirijwe na nuyaheje kuvuga kubisanzwe urumva ko abwa kababaro k'ibyo ayo maradiyo ategezwa ko ari karafasha nigeze kubivuga mu guhe ibyimviro bitandukanye abanyagihugu bakavugira ko mu gushobora kuvuga ibitagenda neza uko mu bisanzwe mu mademokrasi habe n'ay'ibihugu by'iwacu amaradiyo yose usanga ashobora gutanga ugaha urubuga n'abandi banashobora kuvuga ibyo bakibura cyangwa bitagenze neza bishobora gutuma mbere n'abafata ingingo bashobora kwikosora n'abanyagihugu bakumva yuko ibyumviro byabo kumbura ubutandukanye bwabo bisaba biri kubiravugirwa. Ibyo rero iyo bisubiye inyuma usanga ku bijyanye no kuri intwaro rusange n'iterambere hari ikintu gisubiye inyuma rwose. Kandi ibyo kama kigo turavuga ni uko burya abantu bo mu nzego zo mu cyo bita pouvoir executif iyo hatabaye ubwihe bw'amaradiyo usanga habaye amakosa menshi, kandi ugasanga ayo makosa bashaka yuko atavugirwa aheru ngo amenyekane. Iri ngingo nini kenshi biri na bene aho hajya ubwihe bwo kumenyesha amakuru amaleta aguma nigana ati nyabuna nyabuna byugabanuka ntibavugire iheru abandi nabo bakavuga ati ahubwo byumva byukiza byinshi kuko hariho ibyo usanga bitari kubiragenda neza bari nk'umutegetsi yanyuruje igihe yanyuje nk'amatungo cyangwa hari igiturire cyangwa yakubwe bwitanyura iyo biri kubiravugirwa ku mbere n'ibintu byohera. Ibyo rero nagira mbwira urya mugenzi wanje mbano niko byama kumva ngo leta ntaka ngo igira ngo imisha niko n'ingwame ya nizose mugabo igihambaye n'uko tubanza kumva ko kamaro k'ayo maradiyo tukumva icyo afashe bwana tukaraba n'imana n'ikosa dafite igiti ikosa ryo ryakozwe n'ibindi byiza byinshi byakozwe n'ayo maradiyo no muri adimika cyangwa n'ubundi muntu ashobora gukora ikosa cyangwa n'ibiki mugabo kubwira uyu mvuga ati nk'uyu mvuga ati kwirukana nk'umukozi cyangwa mukavavanura n'ibintu byari bishikirwa harabaye ingorane ngira dusengera zananiranye hamwe ati ibi bintu kusa n'agahabwa mugabo byari byabaye ku radiyo BBC na ntuze nka radiyo ntuze ivuada mbere cyo kuvuga ngo hari umuntu akora mu iradiyo mu butungane bw'urundi bwongera ibyo ntibijyanye no kwiradiyo irikirasanirana iradiyo ikiravuga ibiganiro ibereza abanyagihugu bakavuga ntibihuye ngo umuntu ngo
kirisaba igume muzi irikiramo ama ijambo kugira guma cyoza cyoza tangira mugabo nibaza kuvuga ati mukumu umuntu ari karakora kazi ibiri mu bindi bya yinge muri radio kiratanga espace abantu bakayivugira ko n'ukuri ibyo bintu ntibisavira mana n'abantu bako turavuga ibintu bito kugira ibintu bidasa kandi nk'ubutumwa bwo kugurundira cyane no n'ubuhunyi radio ntuzeyi ibonesha baravuga ubutumwa ko burarondera ingene byogenda mugabo n'ubana bwana sevye nayo nyine ntibikirugurwa kuba mu 2015 nayo nyine ni ngo namba nibaza yuko twobikuramo cyane politique ibi kugira bigende neza ho wanda hakavamo ibisho bya politique hanyuma tukamenya inyungu dukeneye tukamenya akamaro kayo maradiyo hanyuma noneho kugira umwana no Burundi twako turavuga tuko gusaganye n'impunzi hanze naye maradiyo muna tuko yakora bayavugira ko ugasanga ibiganiro birahanahanye noneho nizo kumenya ibiri mu gihugu zikabyumva uko watu bashaka ko
ndabura kanya kihuta mushana hefu yafasha byinshi cyane gose reka duhe n'ijambo kandi no samba no nawe nyine agira icyavuze ku byashwijwe na Mandi yakiza avu afise ivyimo vyiwe by'ukuntu iyo radio ishobora kuba yarugawe duga ku ijambo Innocent ndabona Innocent bano telefone yiwe yasubiye gucika reka tumurondere mukanya mukuri muratwumva Innocent oui
ego
muduwe ku ijambo
ko bavuga ati jama cyamanera uwo mu wabuze ni ibintu biri ku mutima wiwe yumvira kandi bishyize ni ntumbero za politiki ndabyumva mugabo rero ikintu ashaka kuvuga nuko iradiyo ya Amerika riza gukorera mu Burundi yarifite ntumbero ni byari rije rifite ntumbero yo gukorera uyu cyangwa uyu ari leta cyangwa abagwanya leta mugabo ryashaka yarifite ntumbero yo mu byo byishinze ari ndavuga bari ko baragira amasezerano yarafite byateza gukora muri icyo gihe rero je nibaza ko kubona ijwi rya Amerika baragiugaye birababaje kuko abarundi ega abarundi benshi barumvise ijwi rya Amerika mugabo rero icyo nashaka kuvuga ni uko mu ntumbero mu bikorwa byayo mu gihe ijwi rya Amerika ryarenze rikaja mu bikorwa bitari bumvikanye ko kandi mu ntumbero yateza gukorwa kugira inyungu z'igihugu cy'u Burundi zibandanye zikingiwe nibaza mu icyo gihe kuteza kwikubita agashi ikaraba yuko yoja mu ntumbero yo gushikiriza ibintu bishobora gufasha haba mu gukomeza intwaro rusange haba mu kumviriza ibintu bishobora guteza imbere igihugu na bene gihugu eka mu ma programme yose mu maprojo yose vada Amerika ikise ikaraba ikorera ko mugabo ntize nize nkuko yo bigifite umugambo umwe ushobora kubabaza abacankaba n'ico bituma bo kwicara hamwe bakaraba aho bitagenze neza bakaraba ko bahakosora kugira abere gihugu abandanye gusiriza ibiganiro byari bisanzwe bitekanijwe n'ijwi rya Amerika kuko umuntu wese arafite ingene yabyumvamo ariko rero bitarinze kurengera bitarinze kononera inyungu z'igihugu kuko nizo za mbere
tubibutse inshuti mwese ko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi rya Amerika turi kumwe na Jean Ndayizeye mwiriwe neza
mwaramutse neza cyane
mwaramutse neza muri hega Jean Ndayizeye
ndi hano hagati mu gihugu cya Etats ni muri Iowa
muri Leta z'Ubumwe z'Amerika muri mu ntara ya Iowa egome ikibazo cy'imvira turiko tuvuga cyane cyane ku ngingo yafashwe n'urwego sense yo kugara iradiyo BBC na n'ijwi rya Amerika ibihano bitandukanye kuko BBC yoyo yagizwe umuziro ku butaka bw'u Burundi muri iki gihe
ego ndaramukije abatumire kwanza
barakumva
mu bisanzwe numvirije ikiganiro kuva kera mugabo no munsi muri tekinisi yo hari ikibazo kuko haba abatumikwa haba abanywanyi bicwe cya Amerika haba nawe we ubwa umumenyesha makuru mwese muvuga bicikagurika hanyuma jewe ndiko ndumviriza ikibazo aho kiri kwitwa rya Amerika je aho ikintu gikomeye nkuko nakurikiranye urwego rwa SNS ngene rwabivutse ikibazo gikomeye cyane gose ari nacyo ngomba ko mumpa ku muci ngene cotore umuti naho muca hirya no hino aho numvise hakomeye ni kururi ya mukozi akorera kwitwa rya Amerika mu rurimi rw'Igiswahili aho jewe niho numva bizirikiye rero mu gihe uwo muntu yoba kibandanya akora kandi nabo ukabariho numba bazirikiye rero ugwego gwitu cy' America ni urabe ingene bo kwicarana na senise ndazi ko numvise ngo nta butumirwe barose mu kirundi bavuga ngo ubandwa ni wabanze ubugi rero barabe ku nyungu z'abanyagihugu bakunda ijwi rya Amerika bakunda kumviritsa ibiganiro bitandukanye barabe ingene bokwegera senise bakishikana bo nyene bakaraba ingene bokomera amashi senise iradika subiri kukuruko kuko n'uruhombo runini ya mu bisanzwe nk'abatwege usaduhurikiye mu mashirahamwe atandukanye dukorera mu bihugu byo hakurya aha nahariya ucusanga natwe tutafise isakanirizo ryaho tuvugira mu bisanzwe nivyo hanyuma nagoma mbunira kagohe kuri abo banwanyi bene wacu bari mu gihugu cy'u Burundi bavuga ati ngo leta ngo ishaka ngo abo mu mahanga ngo nibiki ngo nibaronke ingene bakurikirana ibyo amatora iyo mwene izo mvuko nizimucusanga ziriko zirateranya mu bisanzwe izo simvuko nziza nibareke hagati y'ijwi rya Amerika na senise bikorera akazi kugira ngo natwe turonka koyo ko murakoze
murakoze Jean Daizeye inosamba no duga ku ijambo ya ku byimviro bya Jean Daizeye
nibaza ko icyumvira mvuze ari cyo kandi ni mu ntumbero nk'uko namwe ndabasigurira yuko abazo kwicara hamwe kugira baganire ajya nabyo nibaza ko ntihasiye mu bishobisho by'abantu bari ba bagaragaza umunezero cyangwa barakubera siju rya Amerika mugabo bashire barindire barabe inyene badotorera inyishu icyo kibazo nibadadaze nicyo kintu cya mbere hanyuma urazi ko ijwi rya Amerika ntiritanguye guheraho uwo munyamakuru atanguye gukora mu ijwi rya Amerika mugabo ijwi rya Amerika ryane rikora kuva kera haba abari ku butegetsi ubu n'abari buriko kera eka abarundi bamye bumva ijwi rya Amerika nibarabe rero ku neza y'abenegihugu b'abarundi nyine bakwicara hamwe kugira icyo kibazo bagitorera umuti atabintu byo kudadaza inyungu z'igihugu n'inyungu za ijwi rya Amerika bose baranye bazishyira hamwe hanyuma batore teredantante kugira abanywanyiri b'ijwi rya Amerika bamenye bayumviriza atantambamye n'imwe ihari nico nifuza kandi nibuza yuko ijwi rya Amerika rishobora gufasha byinshi atari byo gusambura mugabo byubaka mu ntumbero yuko igihugu cy'u Burundi cobandanya gitekanye kandi kiri muri demokarasi n'intwaro zirangwamo amategeko murakoze
Faustin Ndikumana tuga ku ijambo
Jeni wazai uko bose byumva bumva ko atanumwe yanegura ibyo ijwi Amerika rikora kubona bose ko twavuze abantu yabavuga basavuga bataranze makuru tukati ijwi rya Amerika girwa ragira ibi nuko ijwi rya Amerika ari radio ikivugirwa na bose kandi ibyiza byinshi bikora bihari urumva naho byo ari ibintu bitumvikana ko na leta ni bya bindi byo barabigwa mu mategeko mugabo si ibintu ijwi rya Amerika uko rikorera akora icyo bita appreciation du public nta numwe ndumva ari karariganye nico cambire gihambaye muri ibyo byose kuko ari radio zateranije twarazumva ngira byo zakoza mabi na afrizaho dipibike yarabyumva ibyo rero byo gufatira kintu kozi yarose akazi kana yumva n'ibiri mu mategeko yo hejuru kuko ntibihura vrema ni radiyo ibiri kirashikiriza ibiganiro kandi noneho ijwi rya Amerika rirakurikora avugira mu Burundi ni radiyo ko ari yo mu mahanga mugabo iri imvuga ati turaje kuvugira mu Burundi iwanyu iradiyo y'abanyamahanga ije igakoresha n'ikirundi kumvisha bari igakoresha ibintu by'ikirundi by'iwacu nyine ikaruvugiramo nivyo je n'umengo ni ibintu umuntu ategeza gushima kumva hari radio ivuga ati ndi muri Washington mugabo ndaje ikirundi mashaka kukivugira ko ibiganiro kaba mu kirundi mu ndimi zo kwitse ni kirundi kiravugiweho je numva n'engo hari byiza byinshi nuko abantu kumbure inyungu tumenye tubura ingene tuzimenya inyungu z'igihugu harabi inyungu z'umutegetsi bwite n'inyungu z'abanyagihugu kenshi ziragwana abantu bakabura izo bita inyungu z'igihugu kuko n'umuntu ari mu ntwara arabumva aba ari umuntu arashobora kuba ari kakoresha ubutegetsi bwo mu ntwaro kugira iteka ari inyungu z'igihugu kumva inyungu z'igihugu nazo ari z'abanyagihugu muri rusange nibaza ko ari ibintu byo gushishoza cyane mugabo ubyumva icyo nashimye yaba bano yaba ariko baravuga bose nta n'umwe aragaye ijwi rya Amerika bose ko navuga turi mu bw'ibiganiro mwumvikane numva rero na leta yose yamwe ibyo ngubu rero yo ishaka twe kumva abanyagihugu bayo twashima ibyo biganiro nidufashe rero nayo rero ivuga ati nimuze tuborohereze baze muri gihugu bavugane ibyo byose nitwe tuhungukira nitwe turiko turahungukira gusumba igihe ijwi rya Amerika riko rirakora
muri iki gihe mushenayi nosamba no hari ikintu abanywanyi b'iradiyo ijwi rya Amerika eka abakunzi b'iradiyo ijwi rya Amerika eka abategetsi u Burundi abahinga bama bashikirije interano yabo ku ijwi rya Amerika hari uruhare bugira kugira ngo bafashe mu gutorera inyishu ibyo bibazo byose mu kanya gato cyane
ndene baza uruhare rwa mbere nuko abasinyanye hagamasezerano ari bo babanze bakicaranye bakavugana hanyuma urundi ruharamye ukamategeko akurikizwa ibisigaye nabyo abo abanywanyi b'izi ya Amerika bakundi z'i Amerika nibaza ko bato desespera nibaza ko bobandanya bize yuko inyishu zotorerwa ikibazo kidotorerwa inyishu kandi nibaza ko n'inyere nabyo nayibonye muri communique barasizemo mwanya nibaza ko uwo mwanya discano verode no kuvuga ko iyo bavuze discano verode no kuvuga ko basizemo mwanya kugira ababitejwe bashore kwicara hamwe babivugane nibagire rero barindire hanyuma ico nosaba nuko abarongoye badamerike nabo botaho dadaza babandanye bubavugana n'abajejwe kugukurikirana amakuru mu Burundi barabe ko icyo kibazo cyo bamunjira kugira na radio nimwe ikintu cyose menyesha amakuru uko vuzayivuze n'ikintu cyiza cyane mugabo rero iyo barenza amategeko amategeko ategeza gukurikizwa nibarabe rero aho barenza amategeko barabe ko babo bogerageza kubitunganya hanyuma babandanye bakora kugira natwe tubandanye na bene gihugu babandanye bumva ibiriko birabiri Burundi n'ibyo baterere cyane cyane no gutsimbataza intwaro rusange hamwe n'iterambere ry'igihugu cy'u Burundi hamwe igihugu kibanaye itekare nta ngora nimwe ndabibonamo nibarabe ingene bwo kwicara hamwe n'icyo cyonyene mbona ibisigaye nabyo ibyo abantu biyumvira ibisho bisa abantu bashiramo ntaho bisa bihuriye n'amategeko amategeko akaba gukurikizwa haba uwerezo ariwe wese haba bada Amerika haba n'uwundi nabo n'ikindi gihugu cyo bagise gukirwa niyo serukira Burundi yo bari userukira igihugu ari mu Burundi akarenga amategeko cyo kuvuga ngo nuko ari umunyamerika cyangwa nuko ari mu Faransa cyangwa ari mu Uganda cyangwa mu Kenya cyangwa iki ategeza gukurikiza amategeko agenga icyo gihugu ni nacyo gituma amategeko y'igihugu wo ndaseza kubahirizwa ibisigaye
bibaza kare bintu bitoya cyane mushe na Faustin Ndikumana abantu banyotewe amakuru y'imvaho atangazwa ni radio ijwi ry'Amerika n'ibenshi aho bakaba barimo abanyagihugu eka abanyapolitike eka abahinga batandukanye ku mpande zose mu migambo yose ivyimviro vyinshi vya politike abo bose baranyotewe amakuru atangwa mu mirongo irongotse cyane rwose ya FM mbega intererano yawe yo hari intererano bo bafise kugira ngo ayo matati ari hagati ya urwego sense n'ijwi rya Amerika atoregwe inyisho
irahari kuko ubwa mbere ho kubona babinyotewe bose n'intango kuko ibyerekana kamaro kamara radio muri rusange na cyane cyane akamaro k'iryo radio bwite ijwi rya Amerika hanyuma ibyo kuvuga kurenga amategeko no kugira cyangwa no kurenga amategeko hariho kurenga umuntu ashobora kuba yakoze ikosa administrative ifo kora ko n'igihano abafatiwe na kindi cyakurikije amategeko ibyo by'amategeko banaguma bavuga nta nimwe atabyemera mugabo harakenera kumenya n'ububona ko amategeko yakurikijwe cyangwa atakurikijwe n'icyo ni kindi reka si tayo nyine ishobora kubona ko umuntu yarenze amategeko hariho n'izindi nzego zigenga zishobora kubona yuko umwe wese atashoboye gukurikiza amategeko swatwe mu gihano cyakurikijwe nimba burya bavaga bati ugize ikosa kanaka igihano n'amezi atatu igihe wuce ufata nk'igihano cy'amezi atandatu umva nawe uburenze amategeko ni ibintu nibaza yuko byumva mu nzira muri rusange kandi tubisabye dushimitse cyane cyane kuko amaradiyo afise uruhara ntangire mu kugarukana amahoro mu gihugu nk'iradiyo nka Voix d'Amérique yo Brema abayumviriza akamaro kayo kari ntangire kandi ko ndabivuga iradiyo ishobora kumvikana mu gihugu cyose kumvikana no hanze y'u Burundi muri aka karere kandi kiravuga ururimi rwacu rw'ikirundi kivugira mu gihugu nka Leta Zunze za Amerika kiri mu mengo n'iteka ahubwo ntitwubandanya dushaka kubifatamo ntitwogerageza ahubwo tugahimiriza leta ikumva kabisa ko tunyotewe nayo nyine ishyire nk'inguvu ntiyumve nk'uko umengo ni radio ya Amerika ko yaraze bigiye bitakaba bigiye sekunda byumva jewe ni demokratiko rikatujiremo ni ngubwo
yego me ndabona akanya katujanye mushe na Festin di Kumana eka ikiganiro cyari cyiza cyane gose ndabashimiye kuba mwaronse akanya kugira ngo muduhe ibyimbyo byanyu kuri zo ngingo turashimiye kandi namwe na mushe ntahe inosambano kukanya mwatwe kugira ngo tuganire turabashimiye mwese rero mu eka turashimiye cyane cyane n'abaterereye abakunzi b'iradio ijwi ry'Amerika wa duteyakamo bagashikiriza ivyimvuro vyabo n'ibibazo vyabo turashimiye engineer Macklin tukadushimiye na Fatukarara nigeranije kiganiro mugire amahoro n'umugororo mwiza mwese.
Ibiganiro kuri radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda.